ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Nshuti bakunzi b'ikiganiro yaga ndabaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye. Kuri mikoro ni jewe Mabre Kavunja Pori. Duhere baraka kuva kuyu wa kane uheze genekerezo rya 2008 ruheshi niho harangizwa uruganda rwo kwiheza ibyaranguwe n'amashyirahamwe atatu akorera mu gisata cyo kwitaho indero y'abana bava mu miryango y'abateshejwe izabo muri territoire ya Fizi. Ayo mashyirahamwe akaba ari Collectife Alpha Ujivu, Enfant Solidaire Tujikinge hamwe na Assistance Vulnerable. Ido ni Ido na Aman Dawudi mwijwe rya Emmanuel Bimenyimana.
Umugambi witwa umugambi urekurira kuronka indero ibereye ya bose y'akanovera iremesha kandi ikingira abana basinzikajwe n'ingorane mu gice cy'ubugenduzi bw'indero muri Fizi ya mbere n'iya kabiri mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amashure 30 agizwe n'abana 12 691 bafashijwe n'uwo mugambi watanguye ku itariki 12 Ntwarane ukaba uzohera ku itariki 12 Mukakaro 2018. Amashyirahamwe ategamiye leta n'abahurikiye mu mashyirahamwe y'abanyagihugu, abanyeshuri, abigisha, abayobozi b'amashuri mato, ibyegera by'abayobozi mu by'indero mu karere ka Fizi ya mbere n'iya kabiri n'umuyobozi mu ntara mu by'indero mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ya kabiri Jean-Jacques Masumbuko yari muri izo nyigisho arashimira akigoro kagizwe n'uwo mugambi. Abari muri izo nyigisho barakenguruka uwo mugambi n'ibyo bashitseko biboneka muri uyu mwaka wa mbere. Emmanuel Bimenyimana, ikiganiro yaga mu Rusenda.
Tuje Uvira, ishyirahamwe Popoli Frateri rikorera mwako karere ribifashijwemo na Aseri ryaratanze ku miryango 260 y'abateshejwe izabo bo muri Bijombo iri muri teritwari ya Uvira ifashanyo y'amahema, ibirago, imisegetera hamwe n'uburengeti. Ikaba ibaye imfashanyo ya mbere y'abagira neza kuva haduka imvururu mu iyo zone. Inkuru iramvuye na Pavel Kiza mu ijwi rya Pascal Ndayishimiye.
Abo batekejwe izabo bangana hafi 1600 harimo abagabo, abagore hamwe n'abana. Kubwo umuyobozi w'ishyirahamwe Popoli Frateri avuga ko ari inyishu umwe mu byankenerwa byinshi bikenerwa n'impunzi zo hagati mu gihugu. Abo batekejwe izabo bakaba batse indaro mu miryango itandukanye aho rimwe na rimwe atan'imfashanyo bahabwa n'amashyirahamwe abijejwe nk'uko bivugwa na jya umukozi wa Croix Rouge. Abahawe iyo mfashanyo bakaba barakengurukiye Popoli Frateri kuri ako kigoro, bakaba kandi basaba n'imfashanyo y'ibifunguko.
Jewe nitwa Zahabu Nyamutarutwa, navuye mu Gatanga, twaje gupokera za musegetera n'uturago n'uburengeti n'ihembo. Yo dufasha nyine mu buryo bwo kuryama byo dufasha, ariko dufite inzara, dusabye ngo baduheze ahantu twoba tukaryama icyongeyeho tukabona n'ibyo kurya byo kugaburira abana.
Imfashanyo nk'iyo ikaba yaratanzwe n'ikatongo muri ako gace nyine ka Karungwe. Ngaho iyo mfashanyo yahawe imiryango 15, ikaba yari imfashanyo y'ibifungurwa bigizwe n'ibiharage, umuceri hamwe n'amavuta.
Tuje kuyavugwa Igoma, ishyirahamwe Aseri rijejwe impunzi ku isi ryaratunganije inama mpuzamipaka kuyu wa kane igenekerezo rya 2008 ruheshi ryo kwiheza urugezo rw'impunzi z'abanyarwanda bo mu 1994 bo mu buseruko bwa Kongo bahunguka ku bushake bwabo mu gihugu cy'amavuko. Bakaba babonye ko ari ukwikwega bivanye n'ihangiro bihaye mu uyu mwaka w'2018, ibyo bikaba bivugwa na Aseri. Turangirize mu isange, ishyirahamwe Save the Children ryararangije ibikorwa byo kubaka inyubakwa zitatu z'amakiniro y'abana mu cyaya cya Rusizi. Ibyo bikorwa bikaba byamaze amezi abiri. Nayo izo nyubakwa imwe iherereye mu gisagara cya Sange, iyindi Kiriba hamwe na Ruvungi. Zikaba zifise ibikinisho bitandukanye zishobora kwakira abana bangana 80 bakurikiranwa n'abarezi buri munsi. Ninaha nciye ndangiriza iki kiganiro. Serge Bisimwa niwe yakibateguriye, Kahora Jacques yaragihagarariye. Kuri mikoro ya Aimable Kavunja Pori, Imana ibane namwe na